Iyi ni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu tariki 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe na Fide Niyonga.
Tuzokwitura inzego z'igihugu zishirahamwe kugira ngo zituringanirize. Tuvuze ko tuzokwitura inzego zibijejwe nuko tuzoba twagiye gutanga ibirego.
Uwo ni Gaston Sindimwo, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ko Leta y'u Burundi itegekanya kwitwarira mu nzego z'ubutungane za Komesa, iryo shyirahamwe nyene ry'isoko rusange rya Afurika mu bumanuko n'ubuseruko, kubera ryimuriye inama yaryo ya 20 Lusaka muri Zambia, kandi yari itegekanijwe kubera mu Burundi. Turavuga no ku Barundi barenga 890 bahora mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania, bakiriwe mu Burundi, hamwe n'urubanza rw'abagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara rwatanguye kuburanishwa mu mizi muri sentare nkuru mu Rwanda. Yamari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Aloyce, waramutse, amakuru dufitiye nayahe?
Waramutse Fidele, turahera mu gihugu kibanyi cya Kongo. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko ikiza cya Ebola cyaranduranywe n'imizi, kandi gishimira abategetsi mu by'amagara y'abantu hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS kuba baranyarutse kurwanya icyo kiza. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom arashimira Leta ya Kongo kuba yarakerebutse mu guhangana n'icyo kiza no mu gusaba imfashanyo ku maguru mashya, hamwe no gutanga amakuru ku banyagihugu ibintu bitarayangara kuruta. Icyo kiza cya Ebola gihitiye cyatumye kandi cyongeye kandi kwibonekeza muri icyo gihugu mu kwezi kwa kane mu mihana yo mu buraruko bushyira uburengero bwa Kongo, mu nyuma gitandukira igisagara cya Mbandaka. Abantu 33 nibo cyahitanye. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku mpunzi n'abimukira aricyo OIM cyarateye akamo amakungu gisaba intererano y'amafaranga angana ku miliyoni 22 z'amadolari y'Abanyamerika agenewe gufasha ibihumbi amajana by'abantu bahunze ubwicanyi hagati y'amoko mu bumanuko bwa Ethiopia. Ugutana mu mitwe hagati y'imiryango ifa amatongo hamwe n'amazi ku rubibe rw'intara za Ethiopia na Gedeo na Guyi y'uburengero kwatumye abantu bashika ku 170,070 bata ingo zabo kuva mu kwezi kwa kane. Umuvugizi wa OIM Joel Milman avuga ko uko guhunga kwatumye abantu batakaza ibyababeshaho hamwe ndetse n'ibindi bitari bike byasambutse. OIM ivuga kandi ko ayo mafaranga ari ayo kuzofasha abantu bashika 180,000 babangamiwe cyane kurusha abandi mu kubaronsa cyane cyane aho bakika umusaya hamwe n'ibindi byankenerwa mu kiringo cy'amezi 6. Abakuru b'ibihugu 5 biri hafi kwinjira mu bikize ku isi bigize umuryango BRICS barakorana mu nama iba buri mwaka igira 10 kuri wa gatatu mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Inama izorangira ku munsi wa 5. Kubw'umushikiranganji w'ubutunzi w'Uburusiya Maxime Orechkin avuga ati iyi nama ibaye mu bihe bidasanzwe. Ati ntidusiba kubona buri ndwi Amerika n'Ubushinwa batana mu mitwe mu gufata ingingo nshasha mu bijanye n'ubucuruza. Tugomba kurabira hamwe aho twohuriza. Perezida w'Ubushinwa nawe Xi Jinping yavuze ati ibi n'ibihe bidasanzwe byo gushyira hamwe muri iri shyirahamwe BRICS. Ishyirahamwe BRICS ryashinzwe mu mwaka wa 2009 rigizwe n'ibihugu bya Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Kiretse abakuru b'ibihugu by'uwo muryango, inama yo muri Afurika y'Epfo iza kuba irimwo n'Abanyafurika nka Paul Kagame w'u Rwanda, Joao Lourenco wa Mozambique na Yoweri Museveni wa Uganda ndetse na Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. abanyamerika babiri vyemezwa ko bari bariyunze n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu baratahukanywe muri leta z'umwe za Amerika gucirirwaho urubanza. Abategetsi ba Amerika bemeje kuri wa kabiri ko Ibrahim Musaibli hamwe na Samantha El Hassani bashikanywe ku butaka bwa Amerika bavanywe muri Siriya baherekejwe n'abasirikare ba Amerika. Musaibli yagirizwa gufashisha ibikoresho bya gisirikare uwo muhari w'iterabwoba kandi yiyunga nawo mu ntambara kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 gushika afashwe n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu. El Hassani nawe yagirizwa gutanga amakuru y'ibinyoma kuri FBI. Raporo yasohowe mu ntango z'uyu mwaka na kaminuza George Washington yaha muri Leta z'Ubumwe za Amerika ku bibazo by'iterabwoba ivuga ko abanyamerika bashika 69 bagiye muri Iraq na Siriya mu rugamba ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu canke n'indi mihari y'iterabwoba. Mukurangiza umushiranganji wa Turukiya ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mevlut Cavusoglu yavuze ejo kuwa kabiri ko igihugu ciwe kitazoshigikira ibihano vya Leta z'Ubumwe za Amerika ku gihugu cha Iran. Ingingo igiye kongereza icuka kibi hagati y'ibihugu bigize ishyirahamwe byo murengero bw'ibahari Atlantic ariyo OTAN. Turukiya kimenyesha gishimitse ko kitemera na gato ingingo ya President Trump inyuma yo kwivana mu masezerano mpuzamakungu na Iran kuri programa yayo ya nuclear. Ibihano bya Leta z'Ubumwe za Amerika bitekanijwe ko bitangura kuja mu ngiro mu mpera z'ukwezi k'umunani kuza. Imigenderanire hagati ya Turukiya na Iran hamwe n'Uburusiya yatumye ico gihugu kibonywa nabi n'ibihugu byo mu burengero bw'isi harimo na Leta z'Ubumwe za Amerika.
Turagushimiye Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho leta itegekanya kwitwarira mu nzego z'ubutungane za Komesa iryo shirahamwe nyene gisoko rusangi rya Afrika mu manuko n'ubuseruko kubera ko ryimuriye inama yari ya 20 irusaka muri Zambia kandi yari itegekanijwe kubera mu Burundi. Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabitangarije Ijwi rya Amerika. Mugenzi wacu Eloge Wilikaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Komeza yabereye Lusaka muri Zambia ku matariki ya 18 na 19 y'uku kwezi kw'indwi turimwo. Indongozi z'iryo shyirahamwe zemeranije ko ibihugu byose birigize bitegerezwa gushyiraho umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none no kubwisunga mu rucuruzwa ihanahana ry'ibidandazwa hamwe rero n'imigenderanire mu bisata bitandukanye hagati y'ibihugu bigize Komeza. Inama yatunganijwe Lusaka byari bitekanijwe kwibera Bujumbura mu Burundi mbere leta y'u Burundi yari yayiteguriye ku buryo n'amabendera y'ibihugu bigize Komeza yahungabana ku mugwa mukuru Bujumbura n'ibarabara rigana ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura. Aganira n'Ijwi rya Amerika, Gaston Sindimwo icegera cya mbere cya Perezida Nkunziza yemeje ko leta y'u Burundi idashobora kwihanganira ku kwisigira ubusa kandi kwitegerezwa kwitwarira Komeza.
Inama yakozwe ku nguvu ikora kuva hato birenze amategeko twebwe cyo tujejwe nuko twitura inzego zibijejwe kugira ngo Burundi usubizwe agateka cyane cyane kubona ibyagizwe bikagirwa n'umuntu cyane cyane usanga yakoreshejwe n'abantu ibintu bitagira mvura. Twebwe tuzokwitura inzego zigishira hamwe kugira ngo zituringanirize. Tuvuze ko tuzokwitura inzego zibijejwe nuko tuzoba twagiye gutanga ibirego muri izo nzego nyine zibijejwe ariyo inzego zibijejwe kugira ngo zira abe ibihugu cyangwa ikihugu cyo gifite ingorane muri iyo shyirahamwe. Iyo shyirahamwe n'umuryango gabo nta muryango n'umutabyarwa akagugu murabizi ibaza ariko tuzoshyiraho inka izoshya nitwamara kwitura inzego zibijejwe.
Mu nama igira 20 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Komeza hanatowe umunyamabanga mukuru w'uwo muryango. Numfaso ni Chileshka Poepoe ava mu gihugu cha Zambia yahoze ayicegera c'umushikiranganje w'igaga cha leta muri ico gihugu yasimbuye Sindi Songwenya aturuka muri Zimbabwe yaramaze imyaka 10 muri ico kibanza. Kapwe katorwa nta ntumwa y'u Burundi yari ihari n'ataca abategetsi b'u Burundi bamwagiriza bavuga ko batazi niba bazokorana canke naho bazomutera umugongo
icyo kibazo kimwe rusangi ibindi nibaza yuko igihe azobatoreye inyishu iyo twavuze ko twatwitwaye mu nzego zibijejwe nibaza ko niyo twa turi dushobora kwishura icyo kibazo mu bisanzwe urumva twebwe ntitwoja ku muntu tutatoye ngo tuje kuvuga ibi canke ibindi reka turekere ubutungane buzabwafashe buzabadufashije kugira ngo twumvikane aracari kare kugira ngo tuvuge kuri icyo kibazo
mukurindira ko bavuga kuri icyo kibazo umuryango wakomeza ubandanya gukura ibihugu bibiri nizo byemerewe n'inama y'abakuru b'ibihugu iheruka kwinjira muri iryo shyirahamwe ni Tunisia na Somalia ubu uwo muryango ugizwe n'ibihugu 21 imbere y'uko ivyo bihugu vyinjira ibitigiri vyakomeza vyerekana ku isoko ryayo ryarimwe abantu barenga 1,550,000 bakaba binjiza ku mwaka imiliyaridi zirenga 170,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika Leta y'u Burundi naho ivuga ko izitwara ntirashira ahabona canke ngo yerekane ibintu n'ibitigiri vy'amafaranga yakoresheje mu myiteguro y'ukwakira inama yakomeza Mu bisanzwe inama z'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango ibihugu biwugize birakurakuranwa kuzitegura no kuzakira U Burundi mu mategeko nibwo bwarubwezweho muri uyu mwaka mu kwezi kw'indwi umwaka uheze niho sindisongwe nyamunyamabanga mukuru bakomeza ico gihe yatangura kwandikira leta y'u Burundi ayimenyesha ku inama y'uwo muryango yayitekanijwe kubera mu Burundi itakihabereye Ico gihe uturero yatanze n'utuzu twasurwumwe tudakwiye ku bantu bose bari kwitaba iyo nama amahoteli atari ku rugero rushemeye ibyumba biberamwe amanama bidakwije ibisabwa n'amategeko imiduga y'abubahwa cyane cyane abakuru b'ibihugu itigeze yerekanwa n'ubwo umugwi wakomeza waje Bujumbura wemejwe yuko ihari hamwe rero n'urugero rwa internet rudashemeye eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika
muri isanga Muri sanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tukivuga ku Burundi abarundi barenga 890 bahora mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bakiriwe mu Burundi abo bahungutse bemeza ko naho bahora baronswa mu makambi uburyo bwo kwikingira no gutandukanya imvyaro bitabujije abatari bake kuvyarira abana mu buzima bugoye bwo mu buhungiro ibindi kuri inkuru turabishikirizwa no mumenyesha makuru wacu Chris Munezero
Nene mwambaye mubiri none Nema ya bitu hayugira tubikoresi. Yabita hugira tubirira wae hose.
Aba barundi 893 bakiriwe mu ikambi y'infata kibanza y'igitara muri komine Mabanda na leta hamwe n'ishira hamwe muzamakungu HCR. Abo bahungutse bari bahunze intara za Makamba, Rutana na Rumonge. Mu gihe amaze guhunguka bari barabwijwe ijya Amerika ko mu buhungiro ubuzima bugoye ubwo kubura imfungurwa zikwiye n'utundi bifuza abo barundi bari barakiriwe mu makambi ya Nyarugusu na Nduta i Tanzania bararonse uburyo bwo kwirinda no gutandukanya imvyaro ariko ku mvuzo zitandukanye bamwe baje bibungenze abandi bafise inzoya Diane Nkurunziza ahungukanya kana k'amezi indwi yatubwiye ko yasamye imbanyi atavyifuza
Namushakiye hariya cyarashitse mu bisanzwe hafi twa dukeneye ko byarashitse giturumbuka ntitwifuza ko twabyarira mu nkambi twabaye kwiyorohereza bica birashika n'umubiri ko gumukora utigera uhagarara
Chantale yahungiye mu gihugu cya Tanzania ari muto ari naho yahuriye n'uwo bubakanye avuga ko kuva yibungenze atigeze aronka ifungurwa zibereye umukenyezi afise inda uburyo yamenya atari kubaka akiri mu buhungiro
ugize badupakeje ubugari nyene nibyo baduha nta byangombwa baguha cyarantaye ingorane nyene nibarutse mbere naragize n'ingorane nta mfungurwa zikwiye kwerekwa nawe no kwifuriza ngo shakire hariya ubwo no mufuriza cyo shakire ino nyene amerewe neza
mugihe byari bitegekanijwe ko hakigwa bahungutse barenga 2200 ishirahamwe mpuzamakungu HCR yatumenyesheje ko byabaye ngombwa ko 137 basigara mu gihugu cya Tanzania kumvu z'ubugwayi abenshi ariko bakaba ari imiryango bayina rugo bibungenze imbanyi ziri hafi kuvuka Hakizimana n'umutamakazi yo buzukuru batanu kubwiwe naho imiryango iba yarahunze ntacuyuza kubandanya barondoka mu gihe Imana ibaheza gihe
nuko bari kumwe ngo bareka gutabyara gute
umuhambi barabaha impanuro bakabaha nabwa uburyo bwo
neza byose barabahereza nta kintu niki gisigara gusa biranka hari uwo bikundira niho byankira mugabo ugasanga abana hehe barabavya ntushaka kumufatira ingingo ubucureka hama ingaruka yibonye wenyene nosha hitamwe ati je ndashobye gutaha cyangwa njya kuvira mu gihugu iwacu cyangwa ndashobye kuguma nkabyara ngaha mu buhunge mbona amahitamwe ashaka kwigira wenyene aho ntange ngo umuntu afatire uwundi
zimwe mu mvu zituma bamwe muri abo bahunze bahitamwe kwibarukira mu buhungiro harimo kurondera urugero rw'ibifungurwa n'utundi dufashanyo baronka two kwiyongera Manuel Nsabimana yahora mu ikambi y'Inyarugusu avuga ko kuvyera atabiharuro no kurangura amabanga mpuzabitsina batikingiye byateye ingaruka mbi mu miryango no mu kibano biturutse ahanini ku bagabo canke abakenyezi bagiye barahunga igihugu batajanye nabo bubakanye
oya nta muntu areka gukenera kurongora hari gihe umugore yiyumvamwe ko adashobora kugenda agateba agacasanga umugabo yaratoye wundi mugore asusanga ni ngorane n'ubu nivyo biriko biraba mu nkambi usanga hari ngorane musanzwe ubuzima bwo mu nkambi habantu begeraniye ataco bariko barakora batarenga inkambi ivyo birashika bakanashakana bo nta yindi migambi biri mu mutwe baba bariko barakora usanga bamwe n'ingwara zitagira barazandura
hejuru y'ukubakira bakabafungurira bakabaraza ikambere bakanabavura ishiramwe hasi hane yandi mashirahamwe bakorana baruguruye aho mu ikambi y'imfata kibanza y'igitara ibiro bijejwe kwakira matati amwe mu matati yakigwa akabara yajanye nabihakana imbanyi canka abana bavukiye mu buhungiro mu barundi 1853 bakiriwe kuri uyu wa kabiri 104 na abana bari munsi y'imyaka 4 ababa hafi bitatu vya kane yabo bakaba badashikana imyaka 3 biboneka ko bavukiye mu buhungiro gushika isaha 9 zo kumuhinga munaho abakenyezi 11 bibungenze nibo bari bamaze kwitura ivuriro ryuguruwe muri yo kambi y'igitara igitara muri komine Mabanda Krisimwe Nezero ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe namakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bonante
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika
masekonda 60
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika
naho mu Rwanda umucamanza muri sentare nkuru yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza rw'abagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara ku munsi wa mbere abashikiriza amanza bafashe umwanya basobanura ibiri mu kirego cyabo Diane Shima Rwigara umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na nyina wiwe Adeline Mukangemanyi Rwigara abashikiriza amanza babagiriza ibyaha byo gukwiragiza ibihuha bigenewe kuryanisha abanyagihugu ibyo bagirizwa byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki ni nkuru umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa adushikiriza
Iburanisha ry'uru rubanza mu mizi kubagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara ryabanjirijwe n'impaka ndende hagati y'ababuranyi bombi. N'impaka zari zishingiye kuko umucamanza yatandukanya cyangwa akaburanishiriza hamwe uru rubanza ruregwamo abavandimwe bane babo kwa Rwigara baba mu mahanga ndetse n'abanyirubwite bari muri gereza zo mu Rwanda. ni ku byaha byo kubiba impuha zigamije guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda. Nyuma y'izo mpaka ndende umucamanza giherereye maze avuga ko inzitizi z'uwunganira Diane Shima Rwigara nta shingiro zifite, ategeka ko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Abaregwa bombi baraburana bahakana ibyaha. Ubushinjacyaha bwafashe umwanya muremure busobanura ikirego cyabo bwahereye kuri Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara. Buramuregana n'imfura y'ibyaha byo gukwirakwiza impuha zigamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda mu mugambi wo kubangisha ubutegetsi buriho. Buramurega kandi gukurura amacakubiri. N'ibyaha buvuga ko akoresheje telefone yifataga amajwi mu bihe bitandukanye kohereza abavandimwe be. Bwavuze ko ayo majwi Adeline Rwigara yayakwirakwije mu bantu benshi kandi abumbatiye ibihuha kuko ngo nta kimenyetso bitangira. Ati ibyo byose bigize icyafatwa nk'uruhame. Bwasobanuye ko inama ari iteraniro ry'abantu babiri cyangwa benshi baba bari kumwe cyangwa batari kumwe. N'ingingo busobanura bwisunze itegeko rihana ibyaha by'iterabwoba. Muri ayo majwi bwasobanuye ko mu 2016 Adeline Rwigara yabwiye Tabita Gwiza ko abaturutse i Burundi n'abagogo ari abantu babi kuko ngo nibo ubutegetsi bukoresha mu kwica abo budashaka. Ubundi ngo akavuga ko mu Rwanda abantu bashize abandi bahahamutse ngo agatuka abatutsi bene wabo ngo barakazima kuko ngo bisha be bakabarangiza. Bwana Ndibwami Rugambwa ku bushinjacyaha kandi avuga ko Adeline Rwigara muri ayo majwi yo kuri telefone ngo yavuze ko abategetsi mu Rwanda nta mbuto zo gutegeka bafite kuko ngo kuva bajyaho icyo bakoze ari ukumara abantu gusa, nta kindi bashoboye ngo ni amadayimoni abicanye n'ibindi. Ngo yavuze ko abatutsi bamaze bene wabo babahondesha udufuni. Ibi byose umushinjacyaha akavuga ko ari ibihuha bigamije kugira nabo ubutegetsi buriho bidafite ishingiro. Naho ku munyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara, ibyaha aregwa byo bikomoka mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 ku cyaha cyo gukwirakwiza impuha zigamije guteza imvururu muri rubanda ari kumwe n'abanyamakuru mu bihe bitandukanye. Ngo yavuze ko ubukungu bw'igihugu buri mu maboko ya bake nabo bari hafi y'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi. Buramurega kandi ko yavuze ko mu Rwanda hari abicwa abanyerezwa ntihagire igikorwa, kandi ko komisiyo y'amatora nayo ngo ntiyayirenganya kuko ngo ikorera mu kwaha kwa FPR Inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi. Buramurega ko ngo yavuze ko abanyarwanda bahagurukira rimwe gusa iyo bagiye kwica, abasaba guhaguruka bakarwanya icyo yita ikibi, ubucuruzi bwa bamwe ngo buhombywa n'ubutegetsi, bamwe bagahunga abandi bakicwa n'ibindi. Ibi byose nayo ngo nta bimenyetso bifitiye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari imikono yiganya abeshya ko bamusinyiye, nyamara ngo harimo abapfuye n'abari hanze y'igihugu mu gihe yakusanyaga imikono yo gushyigikira kandidatire ye. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha kugira icyo buvuga ku magambo y'uwunganira Diane Shima Rwigara, avuga ko amagambo yavuze yagombye kureberwa mu gihe yavugiyemo nk'umunyapolitiki washakaga kwiyamamariza gutegeka. Bwasobanuye ko mu gihe ibikorwa bigamije kwamamaza nkana ibihuha byangisha rubanda ubutegetsi bigomba guhangwa n'amategeko. Bwana Faustin Mukunzi yavuze ko ubwo Diane Rwigara yavugaga ibyo bamurega atari yakemereye kuba umukandida, bityo ko yari akiri umuturage usanzwe nk'abandi bose. Ku ruhande rwa Maitre Gatera Gashabana na Maitre Buhuru Pierre Celestin bavuga ko mu byasobanuwe n'ubushinjacyaha cyane kubireba Adeline Rwigara hajemo ibintu bishya, kandi ko bisaba igihe gihagije cyo kubitegurana ubushishozi bakazabona kugira icyo babisubizaho. Ntacyo abaregwa baratangaza mu buryo burambuye ku birego by'ubushinjacyaha, ariko mu rwego rwabanje ibyaha byose barabihakanye bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Mu minsi mike ishize mu kiganiro muri Isanga Gitambuka kuri Radio Ijwi rya Amerika, Bwana Gilbert Mwenedata nayo washakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga mu 2017 ubu wageze muri Amerika, yavuze ko yahunze yanga ko nawe yakwisanga yafunzwe bamuhimbira ibyaha. Uyu nawe yari ku rutonde rw'abo komisiyo y'amatora yari yagaragaje ko babonye imikono ibashyigikira bidaciye mu mucyo. Akavuga ko we na Diane Rwigara bakusanyaga imikono ibashyigikira ku rundi ruhande ubutegetsi butegura amadosiye y'abafunga. Ibibazo byo mu muryango wahoze ari umunyemari ukomeye asena Paul Rwigara n'ubutegetsi bw'u Rwanda byatangiye gusakuza cyane kuva mu ntangiriro za 2015 akimara gupfa. Ni urupfu na n'ubu rutavugwaho rumwe umuryango urwegeka ku butegetsi mu gihe bwo buvuga ko yazize impanuka. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa, itangazamakuru, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Maitre Bernard Ntaganda n'abandi. Hatagize igihinduka, iburanisha ritaha ryazakomeza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, abaregwa bakisobanura. Eka bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Kwanyaburunga. Kwanyaburunga.
Kwanyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga imisi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na mgenzi wa Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza. Kwitariki ya 26 y'ukwezi kwa 7 mu 1948, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Harry Truman yaciye ivangura moko mu ngabo z'igihugu. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Nkuko General Colin Powell yabyanditse mu gitabo cye My American Journey, abirabura barwaniriye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara zayo zose, uhereye ku ntambara y'ubwigenge, ni ukuvuga bakiri mu bucakara kugera magingo aya, abakoze igisirikari n'amamiliyoni. Mu mitwe y'ingabo y'abirabura yamenyekanye harimo Buffalo Soldiers, umutwe washinzwe n'Inteko Ishinga Amategeko Congress mu 1867 cyangwa se Tuskegee Airmen w'ingabo zirwanda mu kirere mu ntambara ya kabiri y'isi. Buri gihe abirabura bahoraga bagize imitwe y'ingabo yabo bonyine gusa bwite itavanzemo abazungu, ariko itegekwa na abofisiye b'abazungu. Byahinduwe n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu President Harry Truman mu iteka rye numero 9981 ryo ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 7 1948. Iri teka riragira riti, ntegetse ko abantu bose mu ngabo z'igihugu bafatwa kimwe kandi bahabwa amahirwe angana hatitaweho ubwoko, ibara ry'uruhu, idini n'inkomoko. Rishyiraho kandi komite ishinzwe kugenzura uko rishyirwa mu ngiro. Ryabanje guhura n'ingufu nyinshi zirirwanya, haba mu butegetsi bwa gisirikare nyirizina, haba no mu butegetsi bwa gisivile. Ariko buhoro buhoro ryarimakajwe, cyane cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa President Dwight Eisenhower wategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1953 kugera mu 1961. Inzego zose za gisirikari zaravangavanze mu bigo bya gisirikari, mu mashuri ya gisirikari no mu bitaro bya gisirikari. Umutwe w'ingabo ugizwe n'abirabura bonyine gusa wa nyuma na nyuma washeshwe mu kwezi kwa 9 mu 1954, abawurimo bashyirwa rero mu yindi mitwe ya gisirikare, no kuvuga mu zindi za unité. Mu myaka ya za 1670, umubare w'abofisiye w'abirabura watangiye kwiyongera ku buryo bugaragara. Umwe muri abo baofisiye babirabura uzwi cyane ni General Colin Powell, wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose uko zakabaye wa mbere na mbere mu mateka w'umwirabura kuva mu 1989 kugera mu 1993. Kubirabura, Colin Powell ni ikimenyetso cy'amahirwe igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibaha kurusha izindi nzego z'ubuzima bw'igihugu, kandi na ubwe agenda abyigisha abakiri bato. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Murakarama.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ishuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twa tubafitiye kuri iyi saha ahani bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.